Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika ryo kwashikiriza iganiro ryaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu ni saha 11 zo mu gitondo mu Burundi mu Rwanda. Juti mwese mu duteze amatwi manteneza muri kumwe na Frederic Nkurikije ateramije iganiro ryo munsi ku wa gatandatu. Reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi ni Edirwema ubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Ban Ki-moon ahangayikishijwe n'ubwicanyi bukomeje mu gihugu cy'u Burundi bushingiye ku bibazo bya politike u Burundi burimo. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Ban yavuze ko mu byumweru bishize hafi buri munsi hatoragurwa imirambo y'abantu bishwe urw'agashinyaguro mu duce dutandukanye tw'umurwa mukuru Bujumbura. Kuri uyu wa gatanu, Welinzi Tonda, umwana wa Claver Mbonimpa, umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu APRODEHAJE, yiciwe Bujumbura nyuma y'uko yari yatawe muri yombi na polisi. Uyu muhungu abaye wa kabiri wo mu muryango wa Mbonimpa wishwe mu gihe kitarenze ukwezi. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yamaganye kandi amagambo akoreshwa na bamwe mu bayobozi b'u Burundi, amagambo avuga ko agamije kuryanisha no guhembera urwango mu banyagihugu. Biteganyijwe ko kuri uyu wa mbere i New York hazaterana inama y'akanama k'amahoro n'umutekano yiga ku bibazo biri mu gihugu cy'u Burundi. Ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bikomeje gukurikirana hafi ibera mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'uko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza atanze igihe ntarengwa ku bafite intwaro ngo bazitange, bitaba ibyo polisi igakoresha imbaraga zose ifite mu kuzibambura. Umushinjacyaha mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC Fatou Bensouda nawe yasohoye itangazo avuga ko abatiza umurundi imvururu zikomeje mu Burundi bashobora kuzakurikiranwa n'urwo rukiko. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zatangaje ko zitewe impungenge no kwiyongera kw'ihohoterwa rikorerwa Abarundi, amagambo atari meza akoreshwa n'abari mu guverinoma n'ubwicanyi. Ibyo byatangajwe na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Loni, Samantha Power. Ambasaderi Power yasabye abategetsi mu Burundi guha uburenganzira abagenzuzi b'akanama k'uburenganzira bwa muntu n'umutekano mu muryango wa Afrika Yunze Ubumwe kugira ngo bakore iperereza ku bibera mu Burundi. Yasabye u Burundi kandi kwemera bukajya mu biganiro by'amahoro bihagarariwe n'umuryango mpuzamahanga. Itangazamakuru mu gihugu cy'Ubufaransa ryavuze ko agasanduku k'umukara bita black box k'indege Metrojet y'Uburusiya yaguye mu gihugu cya Misiri kagaragaza ko iyo ndege yahanuwe n'igisasu. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byavuze ko ako gasanduku kagaragaza ko nta kibazo na kimwe cyumvikanaga muri iyo ndege ubwo yari igihaguruka. Nyuma y'iminota 24 gusa iri mu kirere nibwo humvikanye urusaku rukomeye cyane. Perezida Uburusiya Vladimir Putin yahagaritse by'agateganyo indege zose z'ubucuruzi zijya muri Misiri. Yafashe icyo cyemezo bisabwe n'umuyobozi w'ikigo cy'iperereza FSB Alexander Botnikov kugira ngo babanze bamenye neza icyateye impanuka y'indege y'ikigo cy'ubucuruzi Metrojet yo mu Burusiya yahitanye abantu 224 ku wa gatandatu w'icyumweru gishize mu kigobe cya Sinai mu gihugu cya Misiri. Anyeti ziracyakomeza kuri iyo mpanuka. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza David Cameron bemeza ko ari umutwe wa Leta Islamic wateze igisasu muri iyo ndege, ariko Uburusiya bwo ndetse na Misiri bavuga ko ayo makuru atari yo na gato. Uburusiya bufashe icyemezo cyo guhagarika indege zijya muri Misiri nyuma y'ibihugu bindi by'Uburayi. Usibye ibyo, izo ndege ziva mu Misiri zatangiye kwanga gutwara imizigo y'abagenzi usibye igendanwa mu ntoki. Naho perezida wa Taiwan Ma Ying-jeong arahura kuri uyu wa gatandatu na mugenzi w'u Burusiya Xi Jinping i Singapore. Hashize imyaka ibiri yose iyi nama ya Ying-jeong na Jinping itegurwa. Aha nshuti niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mwanya, twongere duhure mu kanya isamuya za mu gitondo mu yandi makuru avugwa cyane mu gihugu cy'u Burundi.
turamushimiye mugenzi wacu adushikirije makuru ijwi rya Amerika I Washington DC ubu naho numwanya w'ikiganiro cerekeye amagara y'abantu kira kiganiro gitegurwa n'urwaruka ruri mu Burundi
Kira
ni kiganiro cy'urwaruka cyerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
Ndabaramukije ndabaye ikaze gwaruka namwebwe mwese mukundi ibiganiro by'ijwi rya Amerika umugwayi w'intandara arashobora kuzirangurana ibikorwa byiwe bya misi yose ahani mugihe ashobora gufata imiti adasivye imirimo yiwe nk'uko bivugwa n'abahinga mu by'amagara y'abantu ariko rero ubuzima umwe bumwe busaba ingufu nyinshi buza bwunyura ibihe by'ugusinzikara ku mugwayi bumwe muri bwo ni nko kumara umwanya munini ukoresha imashini nyabwonko ihuriro ry'abaganga babiri bakoresha ururimi rw'igifaransa biyemeje kugwanya indwara y'intandara Ligue francophone belge contre l'épilepsie bahanura umugwayi kwisuzumisha urugero indwara igeze ko ibigumbagumba birashobora gutuma umugwayi aja mu bihe byo gusinzikara ivyo navyo ni nko kugira umunezero urenze canke umubabaro w'umurengera nk'uko bivugwa n'ishirahamwe ryo mu ntara ya Quebec kubijanye n'indwara y'intandara ryo mu gihugu ca Canada abantu bashika ku miliyoni 50 nibo bagwaye ndara kwisi ibice 80% kwijana vyabo biri mu bihugu bikenye hamwe nibikiri mu nzira y'amajambere nk'uko ishiramwe gitamagara y'abantu kwisi OMS libimenyesha abana bakiri bato hamwe nabageze mu zabukuru nibo babangamirwa nk'uko OMS ibandanye bivuga muri Afrika haharugwa imiliyoni 10 z'abantu bagwaye intandara benshi muri bo barasinzikara kubera bagihurumbira ba rumenyi nk'uko vyibonekeje mu gihugu ca Mauritania tumenyeshe kwingwara intandara iri mu bwoko bubiri iyituruka ku ruhererekane rwo mu muryango hamwe n'iyitegwa n'izindi ndwara zimwe zimwe ziba ziri mu mubiri w'umuntu nk'uko abahinga mu buvuzi babimenyesha nk'uko muvyumva mu kiganiro cacu cuno musikira turabira hamwe ibijanye n'ingene umuntu yobana n'indwara y'intandara kuri mikro muri kumwe na jewe inamahoro Raisa Liliane akaba ari umunezero kuri jewe kubashikiriza kino kiganiro kiri mu rukurikirane rw'ibindi byinshi mushikirizwa n'ijwi rya Amerika nongeye kubaha ikaze Mukwinjira mu kiganiro nyezina tega matwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira ico rubuzi kunyifata ibereye kubagendana ingwara y'intandara kugira ntibasinzikare ruganira na mugenzanje ala Eve Irankunda
Nitwa umuhinzoga kubera noneho yoca ahurana gose tukamujana kwa muganga hari giye bacha baguhanura papuro rukakujana ku yindi kuriro bakurungitseho bakaguma bagerageza
Bofata imiti nyene misi yose bagoma bayifata kubera iyo ngwara idakira
Nuko bahanura ntuje kubapfumo genda kwa muganga guko mu bapfuma giye nitongo yori kurisha
bafashwe buku na buku uramwegeranya ukaraba ahantu mushira kandi si byiza yuko yozaregera iziko kuko yo havi mutamuziko umucumutana mu cyumba ukamwugaranirayo ahantu hameze neza
Mu mpamvu z'uko babagwaye tubabonye tukabafata neza kandi cyane cyane tukabatakira abaza kubatora bakaraba ahantu babashira
kubera ziguma zibatamuziko twebwe ababyeyi borindira nyene kugira mudufashe kubera izo ngwara zatubanye umurengera tukabavuza
Umashuri bishitse ngene wo kwegera umuyobozi urumubyeyi wiwe hanyuma ukavuga ati je umwana wanje nikimuga bimushikiye mukabona bimufashe uko muramufata uko hanyuma uheze mutakabaganga
niyo bayigutekereye ukayitwara heje ukajuramo habura kanya umuha n'utuzi nikinini tugacumuramiza utuntu koroshye twakabuyi ucubona ariko arakubita ingohe yongera kandi yakura abayongera byuho
ko kurenda kubegereza iziko ucurondera ukuntu uzuramengizaye ntasubire kunwitabi ntasubire gukora nikina kimwe
to kurenda kubakubita guko mugwayi ntakubitwa
Ukubana n'ingwara y'intandara birasaba ko umugwayi yubara mu binyobwa yihereza. Aha twovuga kutarenza urugero mu kwihereza inzoga zambiye hamwe no kutanywa ikawa canke ibinyobwa irimwo. Ikindi umugwayi yo kwirinda no gufata ibiyayura mutwe nk'itabi n'urumogi nk'uko bashakashatsi mu by'amagara y'abantu babihanura. Ukwinonora imitsi hamwe no kwinezereza biraruhurira amagara y'umugwayi w'intandara. Ivyo bimurinda kwikumira no gukumigwa kuko bihanurwa n'ihuriro ry'abaganga b'ababirigi bakoresha ururimi rw'igifaransa biyemeje kugwanya indwara y'intandara Ligue Francophone Belge contre l'épilepsie. Inyuma yo gukora iyo myimenyerezo ni vyiza kuruhuka umwanya ukwiye nk'uko abo bahinga babandanya babihanura. Kugira ngo twumve neza ibijanye no kubana neza n'indwara y'intandara, tega amatwi umwidondoro wa Blaise Shimirimana agendana iyo ndwara y'intandara.
Blaise Shimirimana ndabaramukije.
Nyaka turakwamukije. Kinavuke mu kibitoke mugana kuri ya muri sakati. Igihumbi kimwe n'abantu 1998. Itariki 15 ukwezi kwa 11. Amashuri y'intango je nayize kuri AVMR aho mu kinama yisumbuye nayize muri gasenya gatatu.
Ingwara y'intandara urayize?
Ndayize ukuntu ndayibona ko
wewe ubanye gute niyo ngwara y'intandara.
Iraza ngashika ngasanga nashitnagwe hasi, nkaguma nkomaguzi ingohe buri mwanya. Ariko iyo umutima z'imitsi ndafata neza, kizi yagenda gaca yekirekire nguma n'umuti kizitaze.
Ubyo uhuri mu bantu urahizuka ifata gute?
Kuri je ntivyo ntacho bingira. Mbona yuko ndu muntu nk'abandi. Nabandi baragwaye indwara zindi ni ibintu bishika umuntu atashaka.
Iyo igiri gufate uravyumva?
Oya navyumvaje yo. Tibone yashikanye hasi.
Ugerageza kubana gute niyo ngwara uri mu banyeshure mwigana?
Iyo rimfata iyo ndi mu ishuri bigashika nkasanga nibagiye ku numuti canke na muti mfise ikamfatira mu ishure baramfata cyahera. Oyo ngiye binjikira nkagira mu babaro kuko mbona umuntu ukuntu bagora abavyeyi banje nkababazwa n'ico.
Iyo rero ubonye imiti bagoye uraheza kumva uko babaye cyane?
Eh ndababara cyane. Cambere iyo imaze imiti buze sintonda ku ishuri mama nibimuhimba bara arabona amahoro muriwe, papa akabona amahoro muriwe, akava ku kazi yirwa aja kuyihiga goma yihiga rinda tamwe ijoro bagasanga arayibuze. Turi mu ma examen ho gasanga sinkoje na ma examen. Ivyo bigasanga nivyo kuma bimbabaza.
Ni kihe gihe wibuka iyo ngwara yagufashe bigatuma udashobora gukora neza mu ishuri?
Uyu mwaka w'8 nvyarambabaje cyane kare byarabinjikira mu indi minsi. Ariko uyu mwaka w'8 yahengire tugeze mu ma examen no mu ma interview akomeye akariho biza bagabahangayika imiti ko sinatonda ku ishuri kuko nabaniteguriye ngacha nta kwenyere gusaba igishaka yibonuko. Uyu mwaka rero warambabaje cyane gose.
Urumva yuko amagara yawe rero asana yabangamiwe kubera yuko ivyo ubusha gukora abagishobora kubikora
cyane kuko ivyo nifuza si byose nkora. Eh aho ivyo mbashaka gukora nkaca nibuka yuko ingwa yandi tabinyemereye.
Ivyo ni nkibihe wama wifuza gukora ugasanga nibikorohe?
Nkubu mama ashobora kuba agira ntuma ahantu kure mukwanje ndahari agaca biba kubera abavuga ati irashaka kumushikira mu nzira. Uwo mwanya nta kwiyumvira ati mbega yaba ntayigwaye na jewe n'uryo higwa nka
hari gihe gufatura uwe wenyene ugutaha birakorohera none gables
gutanda ta simenye ikintu nashitse muhira simenye ikintu nabigenjeje inzira ndazicamo neza nyine nkata mwe nkata tamagara afise nkumwe ngashaka kugwa ariko nkashika muhira nkashika ndyama nikamwe kare bihera
ubimenyeshwa niki ndiko iyo ngware bayagufasha
mvyuka muri je numva ndarushe mwe ndananijwe
none nkubu abagenzi bawe ntibishika bakagutwenga ngo gwa intandara
abagenzi banje jewe niyo turinda tunashwana ivyo ni ikintu batakinuka ko banje zamubinda ikintu bakinjwa koza ko vrema
nibiki wowe ugwirinda kugira ngo yongwara ntigufate?
Barambiye ati sinegera umuriro cyane no gukora ibintu bishusha umutwe cyane ndabyirinda. Barambiye gukora nk'ama sinema gasanga ndashusha umutwe tivyo nzinda byirinde no kwegerana ari mbabura cyangwa nkakora ibikorwa biruhishije cyane gose ntage n'umushavuze.
Iyo uvyirinda cha wimba gute?
Ndinda no gushavuza abandi nk'abagenzi banje je nshaka ko dushukwana ngo banshavuze.
Imiti muri kino gisigaye zimvye ni giki wifuza ko mufatwa ko mu mugongo cyane cyane mu bwe mupa mu miryango bitomite
ikintu no saba yuko badufasha cyangwa ubunyumva wese yugura ica terereye kuri ino miti. Imiti irazimvye cyane gose twe ntitufise ukuntu two kwifasha muri kigira kunda kubura ugasanga ndamaze igihe nafata umuti miriwe nabi cyane kubw'ubukene mama bikamubabaza bikambabaza na jewe kubona ntatonda ku ishuri nk'abandi bagira ico baterere fasha nyine imiti gabanuka igiciye.
Uwifuza kuzoba iki mu buzima?
Kino ufuza mpeje amashuri no gukora nifuza kuzoba umusirikare.
Blaise mu buzima ukunda iki wankiki?
Jewe mu buzima ikintu nkunda je ndakunda ishuri ndakunda ngira abagenzi benshi banshika ku mutima.
Blaise ndagukenguruki.
Yego urakoze nawe.
Thank you.
kubantu bafise imigambi yo kubakana ugwa intandara ni byiza ko arondera kanya keza ko kubimenyesha uwo bagendana ivyo bifasha kwa mutahura iyagwaye canke yugushaka kurangura amabanga mpuza bitsina kugabanutse bitewe n'imitafata nkuko vyandikwa n'ikinyamakuru cingurukana bumenyi Epilepsy Matters ibijanye no gufata imiti umugwaye hanugwa kubandanya awufata gushika umuganga wenyene namuhaye uruhusha rwo kuhagarika nkuko abitaho ivy'amagara y'abantu babihanura kugira twumve neza ibijanye n'ingene umugwayi abana n'intandara tega amatwi kiyago mugenzanje Alain Ivirankunda agirana na muganga Désiré Sabiyandemye asanzwe akurikirana abagwayi ingwara y'intandara ku bitaro Saint-Péka vyo mu Kamenge
Muganga Désiré Sabiyandemye ndabaramukije hariho abantu usanga bafise iyo ngwara y'intandara ugasanga nk'umujyango ntibazukuno babafata mbega umuntu agwaye intandara yufatwa gute kugira ngo agumane amagara meza
umuntu agwaye intandara nico kimwe n'undi mugwayi wese singwara yandukira umuntu aramutse afashwe ikamufata umwigiza kure ikintu cyaje cyose cyashobora kumugira nabi nk'umucanwa canka amazi canka ahantu kumabuye kiragira ko ari ikintu kimumushira mu kanwa gishobora kuca kija mu mihogo kikamuzibira abavurwe barakira hamukababwira ko kizira ko banywa inzoga kubera umuntu hanyoye inzoga urya mutu amuvurira ubu intandara uwishe
abaje usanga babonye nk'uwaba fashe nk'intandara bagaca bamubuha n'umugozi ivyo vyovyo hari impande mu fisimo bitanga ko nk'umuco
abantu bagwaye intandara burya benshi ntibababoha ivise ibice byinshi ariho bita phase tonique usanga haje umuntu adadarara akavuza n'ijwi rirengeye bikamujegeza njye nayo bita phase tonique chronique hamacaza n'umwanya wanyu musanga umugwayi yataye ubwenge acavuga ajyamye ngaho biheze ibyo byose byiza no kumujyana ukamuvuza nta kucumubuha beshi rero hariho ukuntu bafata ko ingwara umenga umuntu agwaye intandara mu miryango bakamufata nabi ntibagombe kuko bimenyekana ntibanakurangira naho uja kumuvuza amaze gufata umuti ashobora ko ibyo byari bose akabyara umwana akomeye yakuba ku rugo rwiwe agatonda akazakora nk'abandi
byiza rero ni kwitura ubuvuzi hakiri kare
umuntu abwo amaze kugira krize zimata kumufata inchuro zibiri atakintu bivuye ko atashushe yategeza gufata umuti ubwo nyene abantu batanguye imiti ahuwagaritse akabagara giturumbuka ashobagira amakrize arenge yahoragira agira krize ishobora no kumuhitana kubera umuti wamuhiriza mu maraso giturumbuka
iyo umuntu agwaye ingwara y'intandara akubahiriza impanuro mwenizo mutanga arabana nayo igihe kirekire rero
ego arabana nayo kandi benshi urumva nakubwiye ko banakira bari ku muti icyo nagomba mpanura abantu b'abavyeyi bafise abana bagwaye iyo ngwara bakwiye kubavuza nabigisha bakwiye ko iyo babonye umwana mwishyuraga izi iyo ngorane badakwiye guca bamwirukana ahubwo bakwiye guca babwira abavyeyi bakamuvuza kubera arabana benshi batubwira ko mu ishuri mwigisha yabirukanye kubera agwaye iyo ngwara
ndagukengurukiye
mwakoze kuri kano kanya mwamaye
Urakoze Alain Yves kuri ico kiyago na muganga Désiré Sabiyandemye turuhuke gato mukumviriza kano karirimbo kitwa Sabasazi kadukangurira kubungabunga abafisi ingorane zo mu mutwe karirimbwe na Cédric Bangui Kibutsa bariko baratwumviriza ku ikiganiro ari kira cijwi ya Amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no kubana neza n'ingwara y'intandara gwaruka nkuko mubimenyereye muri kino kiganiro namwe murahabye ijambo aho mubaza ibibazo bibabakiye mugahabwa inyishu n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu ni mu gace mbaza ndakwishura
Gwara y'intandara yo barakaronda ko mu muryango
abahinga babinonosoye baravuze yuko abana batoya bafashwe n'injya ngwara y'intandara yuko habariho akantu ko mu muryango iyo bamaze gukura mu cancane yuko atangura n'iyo mu bwonko yo bafise nk'ibivyimba yaba yaragwaye ingwara ya mugiga ikaba ari inkurikizi y'iyo ngwara
mbaza ndakwishura
iyo umuntu afashe imiti y'intanda akira ryara
ico mumenya nuko abantu bagwaye ingwara y'intandara bategereza kuja ku miti iyo vyukuri kwa muganga bavyerekanye yuko iyo ngwara ayifise rero haro bishika kiringo umuntu atashobora kumwati ni kinini canke gito biva yuko wa muntu asubiye kwa muganga bagasubira bakamupima yakize burundu ico ni gice kimwe c'abantu n'ikindi gicaho iyo miti ategereza kwifata ubuzima bwiwe bwose atarinze guhagarika kandi akagira ubuzima bwiza nk'abandi bantu bose
mbaza ndakwishura
ingwara intandara kuti imiti dashobora kuyikiza
ubwa mbere biva kuyitera ica kabiri igice cy'ubwonko cabaye mu kibazo ica gatatu ryari iyo ngwara yatangwe kwibonekeza kuri uwo mugwayi ikindi ca kane kandi gikomeye ukuntu yibonekeza mu buzima bw'umuntu no kuvuga inguvu iza izananye ico gituma rero umugwayi ashobora gufata imiti hamaciye igihe agashobora gukira burundu canke agashishikara iyo miti akagira ubuzima nk'ubw'umuntu wari wese kandi iyo ngwara no kuvuga yuko ayigendana ubuzima bwiwe bwose
mbaza ndakwishura
ingwara y'intandara irasho kuyadukiza igeze mu zabukuru
indwara y'intandara yasho gushikira umuntu ageze mu busaza ku mvo zitandukanye aho usho gusanga ari kimenyetso c'ingwara iri kiribonekeza mu buzima bwiwe nuko ashobora gusanga afise ikindi kibyimba kiro kibonekeza mu bwonko bwiwe bisabwa yuko bakwiye kumutwa kwa muganga bakamuvuza neza kugira bamenye igituma ingwara yadukije mu busaza bwiwe
Gwaruka turashishikara uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Munyana kugira abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
ibihe by'intambara bijugumiza n'intandara
n'umuntu n'uwopfa kubona yuko haronse ibintu bimujugumiza mutahasi ko ucushoka uvuga yuko agwaye ingwara y'intandara ahubwo n'ukumenya yuko kugira umuntu bavuga yuko aganana ingwara y'intandara nuko amaze kugira ibintu bimujugumiza mutahasi kabiri kandi ku nshuro zibiri zitandukanye
mbaza ndakwishura
intandara na mashetani
na nagatoya uko umenyi bugenda buriyongerekana kandi n'abashakashatsi bakavyitaho barabonye yuko intandara ari ingwara aho gari ubwonko buba bufashwe bukashikirwa n'ingorane hamu mubiri ukishira kujya kujugumiza umuntu bikamuta hasi bikamutuma atugenge atasano bifatiye n'amadayimoni canke n'amashetani
mbaza ndakwishura
ubugwaye intandara birinda kumuta hasi imitsi igakongata
ubwa mbere bimuta hasi kuko umubiri wiwe ntuba ucishoboye aba yataye ubwenge ibijanye yuko imitsi iwe ikongatara no kuvuga ko umubiri wiwe ibice bimwe bimwe by'ubwonko biba byaronse ibimenyetso n'inguvu zidasanzwe hama bya bice by'ubwonko biraheza bikishura mu kurungika inyishu uko vyishakiye kandi n'inguvu zidasanzwe mu bice bitandukanye by'umubiri na cane cane umuntu uza usanga yakongataye umuntu adashobora no kumusha ora ari wenyene
mbaza ndakwishura
none ugwa intandara yomenya gutubwira mufata
abantu bagwaye ingwara y'intandara bonyene barumva yuko mu mubiri wawe utameze neza ariko ntibashobora kumenya yuko ari yo ngwara y'intandara igiri bafate ko kenshi na kenshi baheza bagatora ubwenge byamaze kubashikira aho byamaze kubata hasi bataye ubwenge
mbaza ndakwishura
umuntu agwaye intandara n'imitsi iba igwaye
ingwara y'intandara ni ingwara ifatira mu bwonko ahama ikagira inkurikizi ku mitsi y'umubiri hama ibimenyetso bikivyerekana ku bice by'umubiri ari byo imitsi na cane cane
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka gwa mutuye tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
umuntu agwaye intandara birashoboka yuko avanga n'inzoga
oya na gatoya umuntu agwaye ingwara y'intandara ntivyemewe yuko anwa inzoga kuko inzoga ziri mu bintu bituma ryangwara imuvyuka igaheza kagumishishikara kumuta hasi kandi anwa imiti kuko bituma yuko wa muti uri kurafata atanguvu ushobora gusuba kugira kuri wa mubiri ngo iheze ushobore kugira akamaro mu mubiri
mbaza ndakwishura
imiti y'ikirundi irakiza intandara
ingwara y'intandara kera bataramenya igitera ingwara y'intandara bakabona umuntu arajugumiye yamutuye hasi arataye ubwenge ubuhinge ntibwari bwakomere abantu bose batabariza abapfumu barumenye ariko unye ko abantu bajijuse kandi bazi yuko izo iyo ngwara ibaho kandi yibonekeza ku rugero rudasanzwe bashoka biruka kwa muganga kugira bamuvure amenye n'igituma yatembagaye hasi ingwara y'intandara byukuri uyivuye ukivuza neza ugakurikiza impanuro za muganga uheza ukamera neza kandi ubuzima bukamera neza kuko urarangura ibikorwa vya misi yose atangorane nimwe usubiye kugira mu magara
Mbaza ndakwishura
ingwara y'intandara irandukira
Uyaha ingwara y'intandara ntiyandukira byari biterwa n'ubwoba umuntu abonye ibimenyetso by'umuntu agwaye ingwara y'intandara akabena ikintu bimufashe baragira ubwoba kuko batabazi ikimushikiye iyo bimenyetso bimushikiye mukamuba hafi mukamufata kugira ntakwita umutwe ahatariho canke aheze yikomerekeze mu buryo butandukanye
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishaha y'ugwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga gati Sabastadi karirimbwa na Cedric Bongi batazira Ronaldo
Ine soro ya mili pro
Duhijambo abanywanyi bacu uwa mbere yatwandikiye atubaza ati mbega ufisi itengatwa rimwe aravyara muganga Anita Munyana twishurira uyu munywanyi
Ego cyane ufise agasaho k'intengatwa kamwe arashobora kuvyara iyo kabagakora neza atakibazo gafise
Umunyonyi wa kabiri nibigirimana Jonas w'irugazi mu ntara ya Bubanza abaza ati "Bega kuba kugwawe ukuze ufise imyaka 35 canke irenga vyo babifise ingaruka mbi kubana uzokwibaruka niyahe imyaka myiza yo kwibarukiramwo muganga Anita Munyana n'uyu munyonyi mutwishurire
ukaba ufise imyaka 35 uri umusore ugomba kuba kugwawe nta kibazo kandi urashobora kuvyara umwana ameze neza ariko kenshi barabibuza inkumi kuko bavuga yuko bashobora kuvyara abana bafise ibibazo kuko imyaka uko igenda niko ibintu byinshi bihinduka mu mubiri wabo
Turashimiye abanywanyi bacu batwandikiye twizera ko inyishuba hawe na muganga zigize ico zibafashije nuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahugwaruka rutanga insiguro kumyibutsa y'abasokuru uno munsi uvuga uti agafuni kabagara ubumwe na karenge bikubwiye iki
Uwo mwibutsa aho bawuvuga uko ni nka kujya wowe ugiye kuramutsa incuti hanyuma rero nayo rero igaduta ikwiyumvira ko kukuramutsa
bikubwiye iki
nawe ahaba akahindukira akaza kuramutsa akakuzanira chatenge yamushyire nawe agashaka kugosubiza mu nkoko
bikubwiye iki
ako gafuni nako karenge kurukundo yaza kukuzanira yaje kukubagarira azaye ku gafuni kuko rukundo nawe ukakamusubizwa kagenda umushira ho gafuni yakuzaniye nawe ukamugendera nkuko yakugendeye
bikubwiye iki
basha kuvuga ko umwe bukomezwa n'imigenderanire
arabitoye
Dashimiye mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro kira. Twibutse ko twashimikiye kubijanye n'ingene umugwayi w'intandara yobana nazo. Nshimiye Alain Yves yamfashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza twandikire kuri burundivoa@gmail.com. com canke kuri 76 23 33 90 canke kuri 68 31 91 51 canke kandi kuri 75 90 99 71 kuri micro mwari kumwe na jewe Raisa Liliana ina mahoro naho butaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi baduteguriye ikiganiro kira mu kanya gatoyi cyane ku isaha 12 murateka amatwi ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose kwa gatandatu nk'aya mango.
Mwaramutse neza dususuruke. Uyu munsi nagira ngo mbasabe rwose munyemerere turebere hamwe muri make amateka y'injyana ya rap. Rap ni injyana yavutse mu myaka ya za 70. Yavukiye muri ghetto z'abirabura bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ghetto ni karitsiye y'umujyi ibituwe n'abantu b'ubwoko runaka bananiwe cyangwa badafite amahirwe yo kubaho neza nk'abandi bene gihugu. Rap bishatse gusobanura kuvugira ukuri kose ku karubanda. Ni injyana y'umuziki urimo amagambo umuntu avuga ataririmba. Abashakashatsi bemeza ko mu by'ukuri umuhanzi Isaac Hayes ari we wasohoye rap bwa mbere mu 1971 kuri album yise Black Moses, by'umwihariko mu ndirimbo Ike's Rap.
Best thing that's ever happened to me. Nothing or no one will ever pull me from you. Even though there's an age difference and even though there's a difference in our social background, it still doesn't matter because what we have is so special. But now I'm seeing this special thing go up in smoke right before my eyes. Nobody could have told me that you'd be caught up in some mess like this. Not my baby. And now you drop this bomb on me. After all the things we've been through, the wonderful years and even the hard times, together we survived. You know me. Why didn't you come to me when you realized you had a problem? No, wait a minute. You don't have a problem. 'Cause you think you're slick. That's right. You think you can get away with anything. That's what that crack will tell you. Uh-huh, yeah, I know all about it. You see, I grew up in the streets. And I know what that stuff can do to you. One time is too many, and 1,000 is not enough. You'll sacrifice anything to feed the need. You think I didn't notice the disappearance of that Rolex watch I gave you on your last birthday? What about the blue fox that I gave you 2 Christmases ago? You don't even deposit your check in our joint account anymore. Oh, by the way, you got a call from your credit union saying no more credit. You've reached the limit. And I can't even watch the Beverly Hills Cop. The VCR is gone. Baby, you've got to make a U-turn. Can't you see what's happening to you? You've become a resident of Crack City. And the price of occupancy is way too high. In a minute, we will have nothing. 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 Is the pipe worth all that? No. Now you're telling me you want to leave me. Why didn't you trust my love for you when you realized you were in trouble? Instead, you chose to leave me because you were afraid that if I found out, I would be so insensitive and unforgiving that you would no longer be the center of my life. You are my life, and without you, I can't live. Now I will stand by you and fight this thing with you all the way. Please, just don't leave me. Don't send all the things we build together up in smoke. Don't take my life away. I love you.
Ijwi rya Amerika. Umuhanzi w'icyamamare Terren Delvon Jones uzwi ku izina rya Del the Funky Homo Sapien arasobanura ati kuva nkivuka mu 1972 rap yasobanuraga injyana y'amagambo umuntu avuga ataririmba ashaka kumvikanisha ikintu runaka. Ngiyo rap. Rap ni uburyo bwo kuvuga, ni uburyo bwo gusobanura akakuri ku mutima. Twumve indirimbo ya Del the Funky Homo Sapien yitwa Mr. Dobalina. Mr. Dobalina, Mr. Bob Dobalina, Mr. Bob Dobalina, won't you quit? You really make me sick with your fraudulent behavior. You're gonna make me flip and then an army couldn't save you. Why don't you behave, you little rugrat? Take a little tip from the tabloid, because I know I'm not paranoid. When I say I saw you trying to mock me, now you and your crew are on a mission trying to hawk me. But it isn't happening, you fraudulent foes. You used to front big time, now I suppose that everything's cool since the style of apparel you adopted you used to make fun of, but now you wanna rock it. So you gotta kick it with the homies, but DEL is already hip to your cronies. Me and CMP thought about this, and never have we seen a brother who would hover like Mr. Dobalina.
Dress is not the key, Dobalina. It's all in the mind and the heart, so you should start by remembering you gotta pay a fee, Dobalina.
Ijwi rya Amerika, ikiganiro dususuruke amavu n'amavuko y'injyana ya rap. Rap yamenyekanye cyane cyane bikomeye mu myaka ya za 80. Yabaye rwose umuziki wa rubanda uvuga ku bibazo bya buri munsi, rimwe na rimwe ndetse n'amahane menshi mu magambo yayo. Rap yabaye umuziki wamagana ubutegetsi, igipolisi, ubucamanza bubogamye, ibibazo by'ubukene, ivanguramoko, ubushomeri, guhezwa kwa bamwe, ibibazo by'amadini, mbese n'ibindi bibazo byose bireba buri muntu buri munsi.
Ni gutyo mu 1982 umuhanzi Grandmaster Flash yashimangiye uburemere n'ubutumwa bya rap abinyujije mu ndirimbo ye The Message.
Makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere. People pissing on the stage. You know they just don't care. I can't take the smell. Can't take the noise. Got no money to move out. I guess I got no choice. Rats in the front room. Roaches in the back. Junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, 'cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag. Such a dance to tango, skipped the life and dango. A zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so did it. She had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Her brother's doing fast on my mother's TV. Says she watches too much. It's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double-digit inflation. Can't take the train to the job. There's a strike at the station. Me on King Kong, standing on my back. Can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane. I swear I might hijack a plane. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Said, Daddy, I don't want to go to school, 'cause the teacher's a jerk. He must think I'm a fool, and all the kids smoke reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie, and run with the creeps, 'cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They pushed that girl in front of the train, took her to the doctor, sewed her arm on again. Stabbed that man right in his heart. Gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park, 'cause it's crazy after dark. Keep my hand on my gun, 'cause they got me on the run. I feel like an outlaw, broke my last glass jaw. Hear them say, you want some more? Living on a seesaw. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Say what? It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song, cause deep hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers. Driving big cars, spending 20s and 10s, and you want to grow up to be just like them. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an 8-year bid. Now your manhood is took and you're a Maytag. Spend the next 2 years as an undercover fag, being used and abused to serve like hell, till one day you was found hung dead in a cell. It was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth. But now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young. So don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
Yo, Mel, you see that girl, man?
Yeah, man.
Cowboy, man.
Cool.
Yo, what's up, buddy?
Yo.
Hey, where's Creel and Raheem, man?
They upstairs cooling out.
So what's up for the night, yo?
Yo, we can go down to Fever, man.
Let's check out Junebug, man.
Hey, yo, you know that girl Betty?
Yeah, man.
My mom's got balls, man.
Not
what?
Again, man.
She got hurt.
What did this happen? What the hell?
What's going on? Freeze. Don't nobody move nothing. Y'all know what this is. Get him up.
What?
Get him up.
Yo, man, we down with
right
Grandmaster
them
Flash and the Fury.
Grandmaster Flash. What is that, a gang?
No.
Just shut up. Hey, shut up. I don't want to hear your mouth.
Shut up.
Officer, what's the problem?
Ain't no you the problem.
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika tuganira ku njyana ya rap. Abandi bahanzi bateje imbere cyane rap ni nk'itorero Public Enemy. Public Enemy ni nko kuvuga ngo umwanzi w'igihugu. Indirimbo yabo yo mu 1989 bise Fight the Power, bishatse nko kuvuga ngo rwanya ubutegetsi, yarakunzwe cyane ku buryo budasubirwaho.
Music hitting your heart, cause I know you got a soul.
Hey.
Listen if you're missing, y'all. Swinging while I'm singing.
Hey.
Giving what you're getting. Knowing what I'm knowing. While the black man's sweating. In the rhythm I'm rolling.
Rolling.
Gotta give us what we want. Gotta give us what we need.
Hey.
Our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power.
That's
the rhythm's designed to bounce with calcifental
rhymes.
Designed to fill your mind now that you realize the prize arrives.
We
got
to
pump the stuff to make it tough. From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize. Make a change, something strange.
People, people,
we all the same. No, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness. We can't get careless.
You say, what is this?
My beloved, let's get down to business. Mental self-defense of fitness.
Show. You got the
ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Undi muhanzi watumye rap imenyekana cyane ni gihangange Tupac Amaru Shakur, uzwi cyane gusa ku izina rya Tupac. Indirimbo ze nyinshi zivuga ku rugomo n'ubukene muri ghetto, ivanguramoko, ibibazo by'uburinganire hagati y'amoko n'izindi ngorane zo muri ghetto. Twumve nk'iyi ndirimbo yise Life Goes On. Ni ukuvuga ngo ubuzima burakomeza uko bimeze kose.
How many brothers fell victim to the street? Rest in peace, young nigga, there's a heaven for you. Be alive if I told you that I never thought of that. My niggas, we the last ones left. But life goes on. How many brothers fell victim to the street? Rest in peace, young nigga, there's a heaven for you. Be alive if I told you that I never thought of that. My niggas, we the last ones left. Life goes on. As I bail through the empty halls, breath stinking in my drawers. Ring, 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 quiet y'all. Smoked out and blazed with me. 2 in the morning and we still high assed out. Screaming thud till I die before I pass out. But now that you're gone, I'm in the zone. Thinking I don't wanna die all alone. But now you're gone, and all I got left is stinking memories. I love them niggas to death. I'm drinking Hennessy while trying to make it last. I drank a fifth for that ass when you pass. Cause life goes on. How many brothers fell victim to the streets? Rest in peace, young nigga. Last ones left, but life goes on. How many brothers fell victim to the streets? Rest in peace, young nigga, there's a heaven for you. Be alive if I told you that I never thought of death. My niggas, be the last ones left, and life goes on. Yeah, nigga, I got the word as hell. You blew trial and the judge gave you 25 with an L. Time to prepare to do fair time, won't see parole. Imagine life as a convict that's getting old. Plus with the drama, with looking out for your baby's mama. Taking risks while keeping cheap chicks from getting on her. Life in the hood is all good for nobody. Remember gaming on dumb hotties at your party. Me and you know true or two. While scheming on hits and getting tricks that maybe we could slide in two. But now you bubby. Rest nigga, cause I ain't worried. Eyes bloody, saying goodbye at the cemetery. Though memories fade, I got your name tatted on my arm. So we both born to my dying days. Before I say goodbye, in peace, thug till I die. How many brothers fell victim to the streets? Rest in peace, young nigga, there's a heaven for you. I'd be alive if I told you that I never thought of death. My nigga, we the last ones left, and life goes on. How many brothers fell victim to the streets? Rest in peace, young nigga, there's a heaven for you. I'd be alive if I told you that I never thought of death. My niggas, we the last ones left. Cause life goes on. Worry me smiling with G's in my pocket. Have a at my funeral, let every rapper rock it. Let the hoes that I used to know from way before kiss me from my head to my toe. Give me a paper, a pen, so I can write about my life of sin. A couple of bottles of gin in case I don't get in. Tell all my people I'm a rider. Nobody cries when we die. We outlaws, let me ride until I get free. I live my life in the fast lane. Got police chasing me. To my niggas from old blocks, from old groups, niggas that guided me through back in the old school. Pour out some liquor, have a toast for the homies. See, we both gotta die, but you chose to go before me. And brothers miss you while you gone. You left your nigga on his own. How long we moan? Life goes on. How many brothers fell victim to the street?
Life rest goes on, homie. Oh, no, they passed away. Niggas doing life. Niggas doing 50 and 60 years and shit. I feel you, nigga. Trust me, I feel you. You know what I mean? Last year, we poured out liquor for you. This year, nigga, life goes on. We finna clock mail, get money, evade bitches, evade tricks, get played, there's plenty space. And basically, just represent for you, baby. Next time you see your niggas, we gonna be on top, nigga. You gonna be like, God damn, them niggas came up. That's right, baby. Life goes on. And we
up out this bitch. Hey, Kato, Mental, y'all niggas make sure it's popping when we get out there, man. Don't front.
Uko imyaka yagiye ishira n'indi gataha, rap yavuye mu birabura by'umwihariko abirabura bo muri ghetto igenda isakara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igera no mu bazungu ndetse irenga n'imipaka, igera no mu mahanga yose. Ariko burya ntabwo rap ivuga ibyo kwivumbura gusa kuri societe, ivuga n'urukundo nk'uko mu byumva muri iyi ndirimbo y'icyamamare MC Hammer, indirimbo yitwa Have You Seen Her. Nshuti z'ijwi rya Amerika, ndabashimiye cyane ko mwaduteze amatwi. Mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Oh yeah, I'm glad I put this tape in. I'm just gonna cruise down the road, look at the stars in the sky, and drift off into the sweet memories that I have of a love that my heart has been searching for so long. And I know somewhere, if I keep looking, that love I'll find. The picture grows clearer and clearer, from the back to the front of my mind. And like love, a love I know I'll have, the girl that I want, she'll be mine. And it'll last. I see her face that I can't let go. She's in my dreams and my heart, so let me know.
Have you seen her?
Have you seen her?
Tell me, have you seen
I'm looking for that love. She's a thought and a vision in my memory. I have it better, but tell me, where could she be?
Have you seen her?
Tell me, have you seen
I'm looking for that special love. Oh, love. Buying dubs. If you seen her, then I'll help her, 'cause I'm in love.